mwananya kumviriza radio izwi rya Amerika. Tadi izwi rya Amerika isaminanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mwe na Fiden Yongabo. Umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Urugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 rurabandanya mu makungu. Ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bavyo ico kiza biciye mu gucandaga ikivunga. Yamari ibihugu bikenye na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kubera uburyo buke bifise. Hari umugambi wa COVAX ugenewe gufasha ibihugu bikenye ku isi kuronka incandaga imiliyaridi zibiri zigenewe gukingira abanyagihugu bavyo ikiza cha COVID-19. Uwo mugambi urashigikiwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Yamari uwo mugambi wonyene ntuzobuhagije kugira ivyo bihugu bishobore gukingira igitigiri kinini cy'abanyagihugu bavyo cyane cyane ibihugu byo muri Afrika. Muri ico gihe ishyirahamwe rikora imiti ryo muri Amerika Johnson & Johnson yemeye guha ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika incandago imiliyoni 400 zizokongereza utwigoro tw'ubucandaga abanyagihugu muri Afrika zitegekanywa gukoregwa muri Afrika y'Epfo. Utwo twigoro twose twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 muri Afrika. Muri icyo gihe nizihe ngaruka mu byerekeye ubutunzi ikiza cha COVID kibandanya kugira mu makungu na cyane cyane mu karere ko muri Afrika. Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Dr. Kome Konakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyane imwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Batumire ndabaramukije. Nashaka ntangurire kubaza wewe Dr. Kome, urugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 goba wifashe gute rugeze mu makungu muri iki gihe ku bwanyu?
Umuntu agiye kubiraba nk'uko muheje kubitanga mu ntangamarara, hari ibihugu biriko biratera intambwe bije imbere, hakaba n'ibindi usanga mbere umenga ntari byo biyumvira ndibarashirako ni yege umushinge ndibaranatangura, hakaba n'abandi bari hagati na hagati. Ibyo bivana n'imbo nyinshi, aha twovuga nk'ibihugu usanga ari byo byikorera nk'izo ncaco, usanga mbere byigiye imbere gose ugiye kuraba nk'amaze gucajwa mu bihugu twovuga nk'Uburusiya, nk'Ubushinwa, ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, ibihugu nk'Ubwongereza. Usanga ibyo bihugu biri imbere cyane, hakaba n'ibindi rero byaciye bifata iya mbere mu bufatanye, bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu, kuvuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabi cyangwa za Bahrain. Usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo, n'ibindi biri kwirakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa COVAX rwa OMS. Nibyo niko bimeze, mugabe ico nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko incanjo zidakwiye, twovuga nk'aho nk'ibihugu by'Iburayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito. Rero ico ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu, abahawe kiranga minsi ishobora gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo ncanjo, baracererwa ubu uharahize nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi kugira mwarumvise yuko n'ubutaliyano bwigeze gufata incanjo zigiye mu kindi gihugu barazigumya baraziha ku nguvu, usanga rero bazirondera hasi hejuru. Ni nayo mpamvu ukumbure n'ibyo bihugu bikenye bitararonka kuko aharabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataroze nta kuzishora hanze kubyo amafaranga kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe urwego rucanze. Urakoze.
Ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandanya ibitigiri binini by'abanyagihugu babyo ku buryo bazabona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba, ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegereza kwigwana ko muri icyo gihe bitabaye hari abitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije k'uwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu bavyo mubibona gute?
Ego nkuko tubizi iki ni cyiza cy'isi yose. Rero nkuko bavuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe. Bavuga bati nta muntu n'umwe azobavuga ati jewe ndakintu ndikingi icyo cyiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe. Ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe avuga kwikingira kugira ngo icyo cyiza kihabe. Rero iyo uko tubibona bavuga yuko ubufise ibyo yise abihubunda abanje kubyiha ntawe uja kugaburira ubundi nawe adahaze. Reka turabe ko bahabwa hanyuma turabe ko hari igicika ko baduhe mugabo urumva tuba twarindiriye. Kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduhuga muri ibyo bihugu bikaduhuga cyane gusumbya mbere no mu mwaka uheze. Rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma bakahakagwizwa. Ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari amafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo nshanje. Ni ukuvuga aho babika inshanje kuko bazi ko hateza kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba abazoba bakora ko ibyo bikorwa. Rero numva hariho integuro yo gukora izo ntajo, hari integuro yo kurondera kuzitanga, hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu wari wese arukeneye.
Tuze kuri Professor Gilbert ku bijanye n'ubutunzi. Iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere naho ibyo bihugu bifite uburyo uriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushyira amafaranga mu butunzi bw'igihugu. Ku bijanye ibihugu bikenye bya bisanzwe bicumbagira nko muri Afrika kaho ibintu ngira byarunyutse, mwo bugisigurira ingaruka y'iki kiza ku bijanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afrika?
Murakoze. Icyo n'umuntu yobabarira ni uko adomuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifite uburyo buke. Mu buryo buke rero ushyiramo n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho. Ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi murabona ko ari igihugu kidasanzwe gishyira ku mabahari gishyira ku kivuko ko bikora ruguru. Hari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze. Mari muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Buganda. Ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu vyagiye birahagarara. Niba nk'akarorero aha ufashe nke muri Burundi muri komine Butimbo zahe Bujumbura hafi ya Uvira uza gusanga abantu benshi babasanzwe babahishijweho n'ubutunzi no kuva yuko kudandaza. Ivyo bihagaze no kuva yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza. Icyo ni kimwe. Kigira kabiri naho ni uko umuntu agarutse ku byerekeye icyo kiza ni uko ibihugu byitwa ko bikenye bidafite uburyo bukwiye nk'uko umuganga aheze kubivuga ufite uburyo bukwiye bwo gushobora kwikingira bikwiye kugura nk'aya mavagisi nk'uko babivuga. Mugabo icyo ni umuntu yongera kuvuga ni uko ikiza ni cyateye muri Afurika nk'uko cyateye ahandi. Imana yadukingiye ntitwaterwa nk'uburyo twabonye mu bihugu bifite Ubutaliyano cyangwa muri Amerika. Mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere nubwo yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa. Rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batanga igihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu. Naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa 12 mu 2019 hatari gutera mu Bushinwa, ariko ugiye kuraba mu bihugu by'i Buraya hatari kukimenya mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu k'umwaka uheze mu 2020. Ni ukuvuga yuko rero bigoye gutanga igiharuro cyegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege, abantu batagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe. Ariko kibabeshejeho ni ibintu basanzwe badandaza canke basanzwe bakora mu gihugu hagati. Ni ukuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogaba umanuka kuri ibi bice. Ibiharuro bimaze gutangwa na Leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji byerekeye migambi ya leta ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko niki ibiharuro bashobora ati bizogaruka ku bice bibiri cyangwa bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kitorera tumaze kuva yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose nuko bizogabana kandi nzoba nk'ibindi bisanzwe murakoze
yego mwitegereje n'irihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze canke cane cane mu bihugu turiko turavuga bya Afrika
ibisata cyane cyane biri ku bisare biko birasinzikara n'ibyerekeye biye byo kwakira ingenzi yaba nk'ibyo ku kivuko cyangwa ku kibuga cy'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni viza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero icyo gifatana n'icyerekeye amazu y'uburiro kubera mu muziki w'abanyamahanga benshi iyo baje baba basanzwe ayo kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibihombo muri iyo n'ahandi nubwo yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati kuno babariya ko hariho iki kirere cyagenze neza umuhimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a cyangwa urabona ko hari nk'ibitegwa byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushyika naho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko ari igisata kimwe muzosanga cyarasizikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi bwabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire Burundi zagiye biratunga murakoze
murakoze tugaruke kuri Dr. Com mu gihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga hacara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nka ngaha muri Amerika gice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza nangahe buraya ko ariho abantu nkabo n'icyo baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ibyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi byumviro vyabo ico ntimona ko ari kibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugero ugenda
yego cyane ko kirimo mu bintu bihanze kurwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu ni ukuvuga ufatiye ku byo wemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hanyuma hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo cyangwa incanco zisanzwe haba i Burayi cyangwa ahantu aho muri Amerika hariyo abantu bavuga bati incanco ku mwana wanjye cyangwa ku mubiri wanjye ntibishoboka ni ukuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo regroupe antivax zirahari ziri ku isi yose zitari zisanzweho mugabo rero ibintu bitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishashe gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise cyangwa ayo mashyirahamwe cyangwa ayo madini nk'aba bantu bo muri no guhanga akarero nk'ababita abajehova turamaze kubona ko batacajwa turamaze kubona nk'aba bantu bari muri muvuma bavuga iteye ukuntu zibaza zifise ibindi byiyumviro ugasanga zagiye muri iyo migwi bita anti-covax groups rero ni ibi biratuma utwigoro two kurwanya icyo kiza dusubira inyuma cyangwa tudindira rero ibi bifata n'uko kugira ngo icyo kiza gihashwe kirwanywe neza nuko ibice birenga 70% by'abantu bakeneye gucanjwa bahabwa izo canjo bibaye byiza akaba hagati gushyika kuri 50-80% muri icyo gihe ubugira uti n'abasigaye ntibazohava banduza ikiza kizoba kirwanijwe ku buryo kitarandagata rero ntikizoba kibaye kiguyeho burundu kuko murabona iyo ndwara yaje ni indwara isanzwe nk'uko babivuze abahinga bagiye mu Bushinwa kurondera iyo nkomoko yayo barabonye yuko nicyo twavuga ko ari fenomene naturel mu Gifaransa ni ukuvuga ntibarabona neza yuko ari bagize iminsi bavuga abongereza bavuga conspiracy theory babona yuko kumbure ari indwara nka ziriya zindi zose zagiye ziba mu isi zaduka ziraduka kubera guhindagurika kw'abantu ibintu babaho ibyo barya ibyo batunga
ibyo bemera uko bifata bijye twita behavior ni byo rero bituma nabantu bagirana namwe nizo ngwara hanyuma nibihindagurika cy'ibihe tubamo ugasanga rero byatumye ingwara zimwe zimwe zahora zigwanya ibikoko cyangwa n'izindi tutahora tugwara ziradutse tukazigwara ndibuka yuko umuntu agiye kubisoma akabiraba igihe atera bijya ngwara bita hepatite B abantu baranze ubucanjo mu Bufaransa mu bihugu biteye imbere bwagira n'imyiyerekano kubera yibaza bati ibi ni kiza caje cazanywe n'abantu hanyuma rero icyo kiza rero ntibagisubize abakizanye ibyo rero makenga arahari rwose mugabo rero twategereza gukora kugira ngo ibihugu byose bigire ijya migwi yo kurwanya icyo kiza cya COVID bahereza amakuru anonoso y'abanyagihugu ni ukuvuga bongere babafashe no mu bushakashatsi babone ko bihagarikiwe n'igihugu bihagarikiwe n'icyo gihugu kimwe kimwe kuko bije guhagarikwa n'umuzungu bikaja guhagarikwa n'uwundi avuye ahandi bitavuye muri icyo gihugu nyene usanga byo bibatera amakenga n'igihugu cyose cyateza mu gihugu ukora
reka tubandanye reka tuze ku butumwa twandikiwe n'abadukurikirana hari umwe yitwa Muka Justine aravuga ngo mu Bwongereza corona yica abantu 500 ku munsi ngo mu Rwanda kuva corona ibaho ngo ntirica abantu 500 mu mwaka ngo hafi n'igice ngo nidushire ingufu imbaraga ngo muri ivyo bihugu ngo vyanyu ariko aravuga ibihugu biteye imbere ngo bibabaye cyane ngo Afrika ngo twe ngo ntabwo tubabaye cyane nkamwe niko mubibona icyo cyumviro cha Muka Justine
izo mwishura uyo mupaso ni Muka Justine yuko mu kugwanya ikiza suko irabwa ngira ngo aramaze kubona yuko iyo hateye ikiza cya Ebola ngira nicyo yoba azi neza kiri impande yaho muri Congo iyo hafashwe umuntu umwe baca bazibira hose iki kiza kiza iyo habaye korera ikaba yapimye umuntu umwe bazibira hose iki kiza kiza ingamba zigafata rero iki kiza kugira ngo barabe yuko ikiza gifite gikwisi yose ngombwa ngo abantu bapfe cyo kimwe bagende cyangwa bagwane cyo kimwe oya kubona yuko iyo ndwara ifise ubwo bukana ifise ubukana kuko irandaga vuba vuba kongera kandi ikavise no kwica kandi ikongera ikaba atamuti ifise ngira ngo muribuka ari kiza cyatinda cyatera nta bantu benshi ariko bagwaye mugabo bavuga ati ni kiza rwo nyanganda ni kiza cy'isi yose rero n'ubu nuko bimeze ahubwo umuntu yoditira ataronegwa aho mu Rwanda muri Kigali niba bapfa abantu bake boheza ahubwo nibo bari bakwiye kwiza imigambi yo kukigwanya ntiyongere nshiyongere kugira ngo hagume icyo giti gipfa ari gito kiguma ari gito
yego hari uyundi yitwa Kwizera Thales Perez avuga ngo baba mu bihugu biteye imbere nibo babaye cyane ngo nibo bahizo ncandago ngo Afrika ngo tuzozikorera ngo ziwacu nagomba nze kuri Professor Jibe twako turavuga uburyo buke bw'ibihugu byo muri Afrika igiciyumviro cha Kwizera avuga ko Afrika izo zikorera ngo mubwira gute kubijanye n'uburyo mwariko muravuga budashemeye muri Afrika
akoze nibyo ikiza cya COVID uko bivuga ikigoye ukiratere buraya no muri Amerika n'ikimeze muri Afrika mugabo ikintu gishura gushika nuko uko muganga ariko bivuga nuko tubona no mu banyamakuru nuko tubona ko bahagurukiye byukuri gushyiraho izo ncandago mugasanga rero ufashe nk'ibihugu nka Amerika babaze gushika ku bice 30% cyangwa nk'ubwongereza n'ibihugu biriko birakurikira kishobora gushika nuko icyo kiza kirashobora kugabanuka cyangwa ikemera nk'igihera muri ibyo bihugu mugabo kikagumaho muri Afurika naho atubara abantu benshi baba bagwaye cyangwa basizikaye rero niba twe twibaza yuko by'ukuri nta mahera hari uburyo buhari bwo kuri izo ncandago mugabo abo nibazitirira aho bageza ibaza ko na Afurika izote bigakurikira uburyo yuko tubona ko gisanga kumenya n'ingwano barusiya barakora incandago abashina bagakora incandago mugabo uravye incandago ko zihari izirambara gukwira ibihugu byamaze gusinzikara muri Afurika rero nta buryo buhari bukwiye kugira ngo bashobora gukingira abenegihugu mugabo igishobora gushika nuko amashyirahamwe yo ku isi harimo na OMS bazoteba bakavuga ati turashize incandago hafi cyane cyane nuko muzi ko icyo kiza kidafatira abantu cyo kimwe hari abantu cyane cyane nk'abantu bari mu zabukuru usanga bakarigwa naho haje ubundi mubwira usanga ushobora no gufata n'abakiri bato mugabo no kuvuga yuko twe muri Afurika mu bisanzwe birabye uburyo dufise nta buryo dufise bwo guhiganwa n'abazungu cyangwa ibihugu bimaze gutera imbere kuko umuntu abivuga kugira ngo tunigane ngo turonke ducanda ngo mugabo kiboneka nuko bona bora byihari ukore bimeze nuko bwo bibaza ko mu kwezi ko kwa gatandatu ndamaze gushikana n'95% ico gende bado ko ashobora koresha nk'itango mu mpera z'umwaka bagana afike katoroka kubera nayo nyine kuba ibikeneye naho ikiza gitateye nkuko cyateye ahandi murakoze
murakoze
ico ndagirana ngere ko ayo abuze yuko inshanjo muri Afrika zokogwa jewe nibaza yuko ishoboka ngira ngo no muri Afrika yepfi gomba gutanga zikora nukuvuga nuko twebwe dufise iyo ndero canke ingeso yo gusabiriza kuko ibihugu bigiye hamwe ibihugu byo muri Afrika ni byinshi bihurikiye muri African Union gukora ibintu bitari bike bagafuma bahabwa imfashanyo ingurane yunganira mugabo ntibazerinze ijana ku ijana ntituzerinze ijana ku ijana muri Afurika ni ukuvuga iki nk'ubu mu gihugu cyose ari umugwi ukora neza ujejwe kurwanya icyo kintu icyo cyose na African Union ikaba ifite uwundi mugwi nawo userukira Afurika hanyuma ibihugu bikagira utwigoro ni ukuvuga tugutanga uburyo bukenewe nabo bahinga bari mu Burayi nkuko babivuga umuntu nabahemba cyangwa kanabagura n'ibikoresho bikagurwa na tekinoloji bakayonka ni ukuvuga ubuhinga abanyeshuri bakaza bakabyiga ntibabyige kugira ngo baje gukorera abanyabazungu bakabyiga kujya kugira ngo bakorere abanyafurika bene wa birashoboka bivana n'ingene ibihugu byitunganije mugabo uko tubibona ubu muri Afurika murambarira ni ikibazo cy'ubutunda ariko ndagomba ndunganiye mugenzaje ni uko urabona ino nk'aho Burayi ibihugu bija hamwe cyaratanze miliyoni amajanani kugira ngo babiha mwarazumvise AstraZeneca kugira ngo ikore incanco baratanze no muri Pfizer biotech kugira ngo bakore incanco muga bagiye ari nk'ibi bagiye ari European Union bagiye nk'ibihugu byose rero iyo muri Afurika naho urabona ubu dusigara turi inyuma tukagenda isorosoro kamwe kamwe nabo murazi yuko ingufu zitagiye hamwe ntacyo ziheza mu zimara.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku ntambwe ibihugu amakunga ageze ko mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 haba mu bihugu biteye imbere cyangwa ibihugu bikenye na cyane cyane muri Afurika n'ingaruka icyo kiza kiriko kigira ku butunzi ku isi no mu bihugu bikenye cyane cyane akarere ka Afurika. Turi kumwe n'abatumire Dr. ko nagize yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Brussels mu Bubiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yanonosoye ibyerekeye ubutunzi akaba yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Nashaka kugaruka ku byerekeye incandago ko turavuga incandago zihari ko incandago zitandukanye ibihugu bikomakomeye byagize incandago kimwe kimwe ukwacu ha mu bafise amazinda y'incandago harizo bemera nizo batemera kubwanyu Dr. Com izo ncandago zose ziriho na cyane cyane nshaka kuvuga nka AstraZeneca yigeze kuvuga ko kumbure itagwanya neza icyo kiza hari amazinda mugaba ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ikaba ryahimirije ibihugu byo muri Afurika kuzikoresha ko atakibazo ibona afise amazinda kuri izo ncandago ubwoko bw'incandago zitandukanye mwabwiri
bityo twari twakivuze mu kanya gaheze nuko abantu bagira amazinda iminsi yose umuntu yiteze ikintu mu mubiri ntiyoreka kugira amazinda ni nacho gituma ubushikiranganje bwa gujeza amagara y'abantu muri izo bihugu bwategerezwa kumurikira kwereka abanyagihugu ngira mwagiye muri ubibona hirya no hino abaperezida akaba aribo batangura kwicanjisha abaminisitiri bajejwe iby'amagara y'abantu kugira ngo mbere bereka abanyagihugu ko ari cyiza kandi ko urwo rucanco rutagira ingaruka mbi haba ubu canke muri kazoza k'ubuzima bwa kiremwa muntu. Rero ibyo birasuzumwa ni ukuvuga iyo OMS yajya babisuzuma bafise abahinga ata kindi bajejwe atari gusuzuma imiti incanco zivumbuwe zikozwe n'ayo malaboratoire barahiga bakagira abahinga bagasubizamwo bakagenda baraba neza ni ukuvuga bakaraba ibigize uwo muti cyangwa urucanco ni ukuvuga urwo rucanco rukozwe muki bagasesangura nubwo wonyegezayo akantu kameze gute barakaraba kuko bakoresha ibyo byuma nawe wakoresheje umva ntiwoheza ngo ukanyegeze kiretse ukoresheje ibyo bavuga by'amanyanga ni ukuvuga uburiganya hagati y'ibihugu hariza kubibona mu 1996 muri Nigeria aho urukingo rwa meningite ni ukuvuga umugiga basanze rudakora rwarundi mugabo byaraheje byatogwa kandi biramenye niyo bya niyo kuriyo kwaci kuko ariho n'ubuhinga bundi bwawe meza gukurikirana n'abantu bacanze bajya bakebaga bakiri bakebaga kugira ngo barabe yuko hariho impinduka mu mubiri wabo cyangwa impinduka izoba muri kazoza kabo. Rero ibyo boheza amakenga gahera mu gihe bafise abajijwa magara y'abantu bita abanyagihugu babo bakabereka kandi bakabaja imbere bakafise n'abahinga b'inzobere bariko bakorana n'ayo malaboratware baheza bakabizira n'iwabo mbere washaka n'abantu b'iwacu bakajamo mu bijya twita ama clinical trials kugira ngo novuga yuko ari ni bajya bayinjijwe mu bushakashatsi bajya bagenda bagenda nk'abagoronde kugira ngo babakorere ko ubushakashatsi n'abarundi bojamo bakabona ahantu bakaza bakabahereza ubutumwa bakavuga bati twe twarimo twarushanjwe mbere y'ukigeragezwa n'ubu gutyo gutyo. Ibyo bituma abanyagihugu babona neza koko ko uwo muti ukora atari umuti bagashyira amazi bakayoboka. Hanyuma rero ibyavugwa nabyo hariho n'ibindi bivugwa nohereza ko nibi tuvuga ibi byo kunyinyana mu kurondera amasoko iyo urabona y'ikiza giteye hari uwo bihitaniza ni ukuvuga nk'abo bantu b'amalaboratwari barejeje bafise akantu ubu bariko barabyinira ku buhiye. Rero ni ukuvuga iyo AstraZeneca niyo laboratwari ya mbere ya Oxford University yo mu Bwongereza yashoboye gukora urucanco rubikika nk'uko dusanzwe tubizi kandi bakarukora no mu buhinga bwa kera busanzwe bu. Hanyuma rero muri icyo gihe rero ni ukuvuga abandi bashobora kubagirisha ari bakavuga bati rujya ucaje rumeze uku n'uku n'uku ugasanga rero bamwe bari kwaragwimira kubera imbo zijyanye n'ingene bashunda izo ncanco zabo uko zose zikora bimwe. Ubwo rucanco rwa AstraZeneca barabonye yuko ari ruje imbere rurondekwa gusumba izindi.
Naho tuje kuri icyo kibazo cy'ibihugu mu bihugu bikenye biba bishaka kuronka uburenganzira bwo gushobora gukora izo ncandago zakozwe n'aya masosiyete akora imiti n'incandago y'Iburaya bagasaba ko bubakuriraho ibyo bibazo byo kutigana ubuhinga buba bwatowe n'abandi ibyo bita propriété intellectuelle. Ku byerekeye icyo kibazo Professeur Gilbert, ni kibazo mubona gikomeye ibyo bihugu bishaka n'amasosiyete ashaka gukingira ubwo buhinga bwabyo, yamara ko ni kibazo kijyanye n'amagara y'abantu. Mubona ibisabwa n'ibihugu bikenye na cyane cyane byo muri Afurika gushobora gukora izo ncandago mu buryo bworoshye zisabye ko bakuraho kuzibira ubwo burenganzira bw'ayo masosiyete, mubibona gute?
Murakoze kuri icyo kibazo. Ku by'ukuri kuko mubibona ibihugu bimaze gucandaga abantu babo, ingwano izo zikurikira niyo kudandaza urwo rucanco. Rero mugiye kuraba usanga mbere ari ibihugu byamaze kwitangira imbere cyane cyane nk'ibihugu by'Uburusiya, hanyuma n'igihugu cy'Ubushinwa. Bavuga ko mbere Abashinwa bamaze gukora incanco zika ibiliyoni 500. Ni ukuvuga yuko ku isi hose hazocabaho ingwano yo rudandazwa yerekeye izo canco. Ni ukuvuga yuko nivyo kuri ivyo nkuko Dr. aje kubivuga, umuntu wese ngira ngo afite kubere yikingira ubona ko AstraZeneca basa nk'uko umenga bariko barayigwanya. Abayigwanya bafise uburyo bariko barabikora bacishe mu binyamakuru n'ibindi. Mugabo ugiye kuraba usanga ari ingwano ziri hagati y'iryo hinguriro hamwe n'amahinguriro abiri akomeye muri Amerika ya Pfizer na Moderna bakoze ziya canco. Mugabo ugiye kuraba ku rundi ruhande nago ari ibihugu bibiri by'Uburusiya n'Ubushinwa nabonyereye bamaze kusa nk'uko umenga ku isi hose basa nk'uko umenga bariko barerekana kuri ubuhinga bwabo no kwerekana mu bihugu bitandukanye. Rero nuvuga yuko kubyereka ubutunzi ni ikintu gikomeye kubera ni ikintu kiri ku isoko kizoca gikwira mu bihugu byose, incanco zishyira mu ahantu hose zimaze gukwira mu bihugu byose. Nuvuga yuko ari ikintu umuntu adusa azohugura ko kujya umuntu aguriye imiti isanzwe. Ni kuvuga yuko amahinguriro asanzwe akora izo ncanco yaramaze gutanga urwo rugamba rwo kwerekana ku isi hose yuko aribo bakomeye. Mbere unabirabye icyo gituma mu dosanga hari ibihugu byatangiye kugira iyo politiki y'ubwa mbere yo gucanca abantu babo, bwabo abandi nabo bagwanye indi politiki yo kubishora hanze. no kuba yuko uko dokteri koma yaje kubivuga urugamba kwa bazi gutangura kugwanisha izo chance ku isi hose hama ukamuntu akabazi uko izo chance zimaze kuja ku isoko ni naho nyene naho hari hose nkubo ariko arazikora na mara menshi amahiguru yamaze kuzitanguza na mara menshi bavuga ko ku isoko by'ukuri bazogwanisha amahinguriro n'amahera kugira ngo berekane by'ukuri ko ari bafite ubuhinga bukomeye murumva rero yuko kubyerekeye ubutunzi tugaruka n'igende abo bafite amahera akwiye bazobigura hanyuma abasanzwe basa no kukurenga uburyo bose bwinshi bigaca bibagorora mugasanga rero ku isi hose atandikaniye hagati y'abatunze abasanzwe badatunze cyane murakoze
murakoze
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
hanyuma ku byerekeye societe ikora imiti ni incandagwe muri Amerika Johnson & Johnson yemeye kuzoha umuryango w'umwe bwa Afrika incandago imiliyoni amajana ane zitegekanijwe gukorerwa muri Afrika y'Epfo zikaba zizofasha mu twigoro two kugwanya ikiza cya COVID-19 mu karere ka Afrika Dr. Com bizofasha mu kongereza izo ncandago twari ko turavuga mu rugamba muri Afrika mbona bizokwira canke ni intambwe ikomeye uko biri kose
nkubwo nabivuze ni intambwe kwemera ni kimwe hanyuma kuzodishora bakaziha abazikeneye no kuvuga bisaba nko nabivuze ubufatanye bw'ibyo bihugu ubwa mbere ho igihugu nko nabikubwiye hariho n'abatabishaka bavuga bati reka tubanze tubangire twabe abandi bazihabwa iyo bija ibyo narabyumvise nko mu Burundi narabyumvise nko mu gihugu cya Tanzania so nyine ibihugu mirongo niba ntihenze ni bihugu bishika 27 hanyuma rero ibyo bihugu bavuga bati tuzen tukujua mkulawi ni teka tuwani tulawo wazi haa kwa hiyo vichia haba wafamu nga haa chaga wa kuhara sisho kiwa ducha ambile dofisi niko wabuga hae makandi zonatu kukwela disawa na mafranga meshi disawa nuko na wibuze yuki vje mungu vya vjite guye kwa kira inchanjo mkufuga muri hao wazi vika ingene wazi saranganya haba ganga wazi tera kuwa hawe inyigisho zikwiye abakurikirana igihugu cyane n'uko ragenda mu mibiri w'abantu bajya bita service no vuga ya post vaccination monitoring ni aba bajya bakurikirana yuko abantu babaguye neza cyane bafite ibibazo uwomba rero abo nabantu babahinga hakaba n'abantu bajirwe rero gufasha yabo bose batabonetse n'ubwo buryo ngo buboneke nayo mafaranga aboneke uwomba ubwo rucanjo n'ubwo bakoze bazorukora ntiborungika niboheza ngo barurungike mugahinga ngira ngo urumva rero ubufatanye waza kubwerekana kandi ubwo rero bikerekanwa imbere mu gihugu n'abanyagihugu bakabona yuko koko icyo kiza kiko kiragwanywa bihagije n'ahandi urabona baca baguma bari inyuma abandi bakaronka izo ncanjo abandi tubate turi indorerezi kubera bagifise amadinda bagikekeranya kurera batarungitse kubera iki bakekeranya batekeranya inzu abanyagihugu babo kandi ni kubera batarungitse abahinga babo kugira ngo bakorane n'abandi bahinga babikurikirane kuva mu ntango hanyuma bongere bahe inyishu zihagije ibibazo abanyagihugu babo bafise nayo mpamvu twavuze yuko baca ibihuha ibintu byo ku mbuga ngurukana bumenyi birabizizira ugasanga mbere abandi bizirwa n'ibyo bijanye n'iyobokamana abantu ugasanga bari mu bindi ugasanga rero baratakaye mugabo bafise uburongozi bwarungitse abahinga bari muri ubwo bushakashatsi bakaza bakabwira abanyagihugu bijya twita information education ni kumenga babyita bijya dukunze kwita CD4 bijya benshi bakunze kwita guha inyigisho abanyagihugu byerekeye amagara y'abantu CD4 niko bakunze kwita benshi ariko ibyo rero nta bitariho abanyagihugu bazokwama babona yuko mbere leta iri mu kuri
yuko ibyo wabiri kugahinga tubavyumbiyo bishwe na malaria bishwe na macinya n'ingwara zo gucibwamo ico kiza kindi gica mu muyaga ari icyo mu bazungu hariya ibyo rero mugihe babibona gutyo ngira murabona igihe cyatangwa cyari gike ariko ubu kiguma gihindagata kiba cyinshi kandi kadakire n'ihindura urabona grafite ibintu twita variant zikaza zirihindura ugasanga mbere hazoba n'igihe abo bantu ari bubagumana uyu mugero ukaguma wihindura muri bo ukazoba vuba kudaba munini ukabica cyane rero no kuvuga ikintu kuvuga yuko amareta kwemera yuko babaha iyo mfashanyo ni kimwe mugabo kuyemera no kuyikoresha bisaba ubundi buryo bwinshi no kwitanga kw'ibyo bihugu
uretse mwariko muravuga ubwo bundi bwoko bw'iyo migera butera bwiyongera ashobora kuvamo n'ubukomeye ushobora gutuma iki kibazo turiko turavuga kigorana kurushiriza yamara dufashe igihe amakungu azoba yatsinze COVID-19 nikihe azokora kugira yitegurire ibindi biza bishobora kwaduka muri kazoza kuko harabakurikirana ibintu bavuga ko ibindi biza atari kwibaza nimba bizoba ari kwibaza igihe bizobera ko nikihe ibyo bihugu byokora kugira ngo bishobore kwitegurira ibiza bizoza muri kazoza na cyane cyane nk'ibihugu byo muri Afrika n'ibihugu bikenye com
ibyo ni kibazo ubu kiriho kivugwa cyane nicyo twicayemo nacyo kuko iyo umuntu yatewe acamenye ingene agikira muri kazoza niko byaza kumeza rero hariho ukushira hamwe kuraba ingene gucungera ibiza no kwitegurira ibiza bingana n'ibiza bisumba nk'ingwano y'isi yose kuko tubiraba niko bisa nk'uko byabaye nuko nyine umuntu yagwana n'umwasa atabona n'amaso ntawe ni nkoho yiwe ahitumbereye rero ubu urabona nk'ubu hariho nk'ibihugu bimwe bimwe byo ngaho i Burayi bavuga bati nta mafaranga akwiye mwari mwashize mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma ibitaro ntibikwiye abantu benshi bashobora kubijyamo hagize nko kurwara ari benshi ntiboronka aho babakwiza hanyuma aho bavuga bati mu bushakashatsi ndabigiye byo gukurikirana ibitukora twebwe byo gukurikirana indwara ntibihabwe amafaranga akwiye kugira ngo baze barazikurikirana hakiri kare urabura n'iyi ndwara bagiye kuyikurikirana buri wese yagiye kuyikurikirana ejo bundi mu Bushinwa mugabo ubundi ariko yakurikiranywe hakiri kare icaduka hariya kugira ngo bakinge igume iri hariya ngira ngo muri Afurika murabizi iyo hateye nk'indwara nka Ebola cyangwa hagatera n'iyindi ndwara zakorera n'izindi nyine ibura yazarateye mugabo baragerageje bakamenya ngo bazirinda kubyisuku leta igashyiraho ibintu byose bikorwa na leta bikaba bifise mu mutwe ineza y'amagara y'abantu no kuvuga gukingira kugira ineza y'amagara y'abantu bavuga ati hariho ubushikiranganji buragize ubutunzi none igisata cy'amagara y'abantu cyahawe iki amashuri y'ubuvuzi ubushakashatsi gukurikirana indwara ibyo byose bigahabwa ikibanza kugira ngo ejo n'ejo bundi ntidusubire guterwa tukiteguye aho umuntu yirwa aguma yirukanga ugasanga hariho abantu bariko barapfa batopfuye cyangwa bagwara batorwaye kuko nk'uko tubibona ngaha iby'ubutunzi babaye nabi cyane kubera abantu baheza bakabaha ibi byo kuguma mu rugo cyangwa ibi byo kutahura kugira ngo ntibazibandukanye kuko bo bashyira imbere cyane cyane amagara y'abantu umuntu umwe apfuye n'ubwo ati hapfuye mu Rwanda hapfuye amajana 200 bari munsi y'amajana 3 mu mwaka wose yabitwa na malaria ni ibihumbi n'ibihumbi rero niko bigereranye n'ababyeyi igituma iyo mwene izo ndwara zicika akarande ikiza cy'isi yose si kubera ububasha n'ubukana no kubura umuti kuko malaria irafise umuti mugabo COVID-19 igira umuti rero urumva habone n'icyo gituma rero abantu bajya bati kandi ifise ubukana bwo kurakara bica mu mpemu nawe nta muntu abaho adahema impemu nimwumva rero yafatiye ahaga cyane niyo mpamvu rero twatetse kuraba n'ibindi biza byose bizokurikira kuko ugiye kubiraba duguhindagurika by'ibihe ugasanga n'abantu n'iguyana ry'abantu mu isi ukaraba n'ibyo abantu bakora batahora bakora kera inyifato zabo birerekana neza cyane ko n'ibindi biza bishobora kuboneka mu bihe bitoyi biri imbere
namwe Professor Gilbert kuri icyo kibazo nyine mubona niyo amakungu yatsinda iki kiza abo babona ko abahinga bakurikirana ibintu babona ko nibindi biza bizokwaduka atari umwanya w'ukumenya niba bizoba ari umwanya w'ukumenya igihe bizobera ko kubijanye n'ubutunzi n'uburyo ivyo bihugu vyoshiramwo mu kwitegekanya bikitegurira ibiza bizoza muri kazoza mubibona gute
murakoze nkuko mubibona murabona ko ari igihe kirimo ibiza byinshi haba ibiza bijanye n'ivyerekeye indwara canke ibiza bisanzwe n'ibidukikije ibyo ni ibintu nibaza yuko bizobandanya kubera murabona ko n'igihindagura ry'ibihe nkuko babivuga hazamo ibintu byinshi mugabo ikintu gikomeye cyane cyane nuko kumenya kungene ibihugu bitunganijwe hanyuma bikamenya ko ababyitegura hakiri kare nibaza ko aricyo cya mbere gikomeye kubera yaba ibintu by'ibiza bijyanye n'indwara cyangwa yaba ibiza bishobora kuba biturutse ku bintu bidukikije imvura ishobora kuba nyinshi imyuzure ikaba myinshi n'ibindi byose bishobora gukurikira ari ingaruka tubona ko mbi zishoboka zivuye ku birere mugabo ni ibintu ibihugu byose uko bizogenda biratera imbere bisabwa kumenga bazogenda batekaniza yaba uburyo cyangwa inzego kugira ngo by'ukuri bishure mu gihe gikwiriye nk'uko mubibona mbere urabona yuko iminsi yatari nk'uko umenga yari myinshi abantu bose bagenda bafata inyifato zibereye kugira ngo bagwanye icyo kiza yaba kutaramukanya yaba gushyira ko akaya kabita agafukamunwa mbere nk'ikintu bintu byasa ni nk'uko umenga kera ntibyabishoboka mugabo imico yagiye irahinduka rero ku buryo umuntu yakwitaho ko bishimishije kubona abantu by'ukuri bashobora kumva ko ikiza giteye ari inyifato mukwiye kugira naho uko rero bimeze kose kugira ngo umuntu yitekanije kurwanya ibizo iyo buryo biva hose nibaza ko ari ikintu cyiza kubera ibihugu byose n'ubuhinga bwa none n'ubumenyi utuma abantu n'amakuru agenda arakwira ahantu hose mbere no atari mu gisagara gusa hagati mugabo n'ahandi hose ugasanga inyifato by'ukuri ibereye ituma abantu bashobora kurwanya nibaza ko ari ikintu cyerekana ko by'ukuri ko abantu ariko baterwa imbere byerekeye ubwenge naho tuba bafise uburyo bwinshi mugabo umuntu akamenya kwikingira kubera uko yabivuze ibiyita bizogenda birakurikira murabona ko bisa n'ibintu mbega n'iki gihe nyine biba byinshi mugabo igikomeye nuko abantu by'ukuri baronka amakuru hakiri kare bakikigira hakiri kare hanyuma bagatabarana. Murakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turavuga ku rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 rugeze mu makungu hamwe n'inkurikizi icyo kiza kibandanya kugira ku butunzi mu makungu mu bihugu bitunze na cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Turi kumwe na Dr. Com Konakize yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyarimwe ita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Brussels mu gihugu cy'Ububiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'Uburundi.
Ngire gato yamva gutsinda icyo kiza sindi cyo mwashatse kuvuga ariko turabye kiza cya COVID-19 ingene kigwarwa n'ingene cyaranda gasisi biragoye kuvuga yuko umuntu yogitsinda akavuga ati nta muntu n'umwe wo mu isi ubu agwaye COVID-19 ibyo bizogorana mugabo hazogera igihe incanjo zirimo hakaba no kukigwanya kwivuza no kubahiriza amategeko y'isuku n'isukura ibyo birashobora kurekura abantu bakajya ku mirimo aho cobaye pandemi bijya twita pandemi kikaba andemiki nuko kikaba kiriho kizwi mugabo kitabangamira ubuzima bw'abantu bwa minsi yose icyiciro ahubwo ubu kiriko kirarabwa kuko nk'uko mubizi umuntu acanjwe arashobora kwandura COVID kandi akanayanduza kandi waracanjwe urumva rero wifatiye ngaho urashobora kubona uti umucanjo ni kugira ngo umuntu ntasinzikare ngo aje mu bitaro canke naho ngo apfe ugabo kuyandura no kuyanduza ashoboka mu gihe ikigwiriranye rero no mu gihe itazo yaguhiranye kugira ngo mugabanuke cyane abantu baje ku mirimo basubiye mu buzima bwa minsi yose nk'uko byahora mugabo usumva yuko izoba iciwe burundu gucibwa burundu rero ni ubundi rugamba rundi ruzoza wongera kuri uru rutanguye ahubwo twavuze bavuga eradikasiyo ya za poliyo nijya kujya nyine niko rero bizoza biragenda no kuri COVID-19
mubisiguye neza nibyo nari nashatse kuvuga murabisiguye neza ko bitazokora ko izimanga na burundu
muri isanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma kubijanye n'incandago abantu batwumviriza n'abantu benshi baribaza izi ncandago ziko ziratangwa zikingira abanyagihugu igihe kingana iki, zirakingira ubuzima bwa bwose, zirakingira umwaka, zirakingira igihe kingana iki?
No kubwira yuko bwa mbere ho ntibiramenyekana neza mu buhinde kugabo hari ibyigwa bitanguye maze kuza birabyerekana mugabo bitaremezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu cy'amagara y'abantu. Hari abavuga amezi atatu, amezi munani, umwaka, mugabo ntiturumva kandi tubabona yuko yohava birenze umwaka. Kandi nta n'ibyo nibaza kuko ugiye kuraba umuntu yabirabira ku umuntu yagwaye cyangwa umuntu yahuye n'uwayigwaye mugabo we ntayigwaye, n'abasoda b'umubiri bakaza. Iyo baje turabona yuko abo basoda bagwiriranye mu kiringo cy'ukwezi amezi abiri, mugabo inyuma y'amezi abiri ukabona batanguye kugabanuka. Batangiye kugabanuka no kuvuga wa muntu iyo yagabanuye abasoda bakinga kopide cy'ishyaka muri we, ni ukuvuga ashobora no gusindikana nawe nyine. Rero ibyo umuntu abifatiye ko byonyine biragaragara yuko kumbure ubwo rucanjo rutoba rufise igihe kirekire cya burundu nka ziga tuba tubona zindi, ni ukuvuga nka rujya tuba tubona rwa fibre jaune cyane aruba gutera nk'uyuka burundu cyangwa asanga hepatite bebe baguteye zibiri bagasubira hanyuma bikaba birangiye. Urumva ntibiraba kujya ubushakashatsi bwacarondeza ariko bihuse kugira ngo bagabanure irandagata nayo amezi make kugira ngo abantu baheme hanyuma basubire ku mirimo, ubutunzi busubire kuba nk'uko bwari bumeze. Hanyuma umuntu agende yiga rero nk'uko nabivuze n'ibyicira, hari icyicira gitangura cyo kurwanya icyo kiza, igikurikira n'igikurikira gutyo gutyo. Rero ubu ni aho bihagaze, nawe kumbe mu minsi iza kuko ubushakashatsi bwo bugeze kure, mu minsi iza tuvuge nko mu mezi abiri atatu umuntu azobamenya neza ubucanjo bumwe rumwe igihe rumara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga kugena urugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 ariko rubandanya mu makungu n'ingaruka icyo kiza kibandanya kugira ku butunzi ku isi. Tugaruke kuri bamwe mu badukurikirana witwa Vena Socks Nduwimana ari mu Burundi, aravuga ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo cyarahezagiwe na rurema ngo COVID-19 si kibazo gihanze amagara y'abantu umwasi wa mbere ngo Burundi bufise n'ubukene. Kuri we Professor Gilbert, iki cyumviro cya Vena Nduwimana mukibona?
Ego murakoze. Nibyo igihugu guhezagiwe aho twarahezagiwe nibyo kubera imvura iragwa mwibone gusa n'uri meze neza, mugabo ntawovuga yuko iyo tumaze kubona ko mu bihugu duhana imbibe mbe n'amakungu ikiza cyateye kuri ubwo buryo umuntu yuvuga ko ikiza nawe tutameze nk'abo, mugabo ikiza kirahari. Kandi kina cyo umuntu yumvira ngo sinzi uko ntari umuganga avura abantu nk'uko Dr. ameze dukome, mu by'ukuri kidacyateye nako itateye ku buryo buhanitse nk'uko tubibona mu bihugu by'abanyaburaya. Mugabo iyo umaze kubona bimaze gushyika kuri urwo rwego umuntu akingira igihugu cy'u Burundi cyafashe imigambi itari mike gukingira, mugabo cy'umuntu abona yuko umuntu yo rero ntiyo kwitazara ngo avuge ngo twarahezagiwe, kuko umuntu avuga ati ndasenze by'ukuri Imana yaduhezagiye ntidushobora guterwa. Twaratewe iyo ibihugu banyu tumaze guterwa n'ahandi hose bagaterwa, natwe tuba twashikiriwe nabo tutari kuri urwo rwego. Numva yuko ingwano ikurikira niyo kurondera imiti, naho umuntu atavuga ngo urucanzo kubera ni batuko n'ucacu zokurikira mwabo cyane cyane kuronka imiti ku buryo buhagije mbere no mu gihugu cyose kubera nkuko tubibona turaziko abantu benshi iyo ndwara irabaragwara kandi igahawa mu Burundi hari n'ahantu bashobora kwipima ku buntu nicyo gituma rero icyo kiza kirahari kandi abantu bose baragihagurukiye nuvuga yuko birakeneye uko mbere n'abantu babimenya yuko mu gihe icyo kiza kikihari niho nta muntu yoshika avuga ngo twarahezagiwe ngo byaraheze aho umuntu iba ariko arasinzira kandi twaramaze guterwa ku isi yose rero nibaza yuko uko umuntu yawugira ni ukwikingira uburyo busanzwe buhari hanyuma ikinacyo umuntu atanze n'ubumenga asinzikaye akaza kwa muganga kubera ibipimo birahari uburyo burahari bwo gupima icyo kiza cya covid mu Burundi hanyuma ikinacyo umuntu agashyikira abaganga hakikare ko ubwazi kuri icyo kiza mu bisanzwe uburyo bwiza bwo kwikigwanya ni ukwikingira hakiri kare iyo umuntu yumvise ko umuganga aragwaye amaze kwandukira akagenda hakiri kare akagenda kwivuza hakiri kare iyo umuntu agiye hakiri kare bamuvura n'ingoga wa mbere n'abakira benshi bamaze gukira nibaza yuko rero icyo cyiburo cya vena yumva yuko twahezagiwe nibyo twahezagiwe bwabo guhezagiwa kuva yuko tutikingira cyangwa tutajya kwa muganga kugenda kubaza uko ibintu bimeze.
Murakoze nawe dr
urambara jet ndabibona gutyo guhezagirwa biragoye kuvuga nuko mutaba muzi kumbe icyo kiza ni kweri gifata muri ibihugu byinshi kera baravuga ngo ni kubera hakonje ngo ni gukanye cyangwa ngo bakavuga n'ibindi mugabo kubera cyari kiza gishasha nta muntu ari gutanga umuco ubushakashatsi butabaye mugabo ubushakashatsi bwarerekanye neza yuko igituma muri Afurika ugiye kuraba abantu cyangwa si muri Afurika gusa no mu bindi bihugu bifite abantu basa n'abakiri bato iyo uko umuntu akura buriya n'umwana ashobora kuyirwara uwo ari we wese ashobora kurwara covid mugabo ni kweri tudasinzika hari n'aho usanga amenya ko yanayirwaye kubera baba bagifise abasoda bakwiye mugabo uko umuntu akura niko agenda abo basoda bakoresha ku burwara bwinshi agenda arahura nabwo hanyuma ugasanga abasoda batarushe n'abasoda baba barushe bararuhiye ku rugamba kuko bagiye barwana n'ibintu byinshi mu gihe kitari gito ugasanga rero iyo covid ije iciye imukubita hasi uko imyaka iduga hanyuma rero umuntu agiye kubiraba uko uwo mugero ugenda wihindagura urabona yuko ubu n'abapfa muri Afurika usanga bafite imyaka iciriritse ugasanga mbere kibagiye bafite n'indwara z'izuru cyangwa indwara zigira the chronic diseases zidakira ni usanga mbere ari n'abantu bari bafite n'amagara neza ni ukuvuga ibyo nabyo birutera amakenga ubu ari nacyo gituma tuvuga tuti nitora nubwo kare ifise abo yibasira gusumbya abandi ariko ubu nitora abantu leta yose yokingira abanyagihugu bazo hanyuma rero yuko abantu uburyo buhari ukwikingira mu buryo buhari nicyo gituma bavuze kwikingira uyu mugenzanje ko aravuga gukinga no kugira ngo ntutegwe rero umaze guterwa icyo tubona kera bavuga ngo ndabayizana ngo baje mu ndege ngo bavuye mu bindi bihugu ariko ubu turabona yuko ihanahanwa no mu gihugu hagati ibyo rero bivuga yuko ejo nta bumenya ingene bazoyihanahana ishobora kurandagata mu gihe ingano namaze kwezi zofata.
Murakoze. Abavuga ko muri iyo ntumbero nyine iyo nzira mwari ko muravuga bavuga akarere ka Afrika ngo gusa abantu benshi ngo bahitanwa n'icyo kiza byo barukuri arukuri byo babiva kuki
hamwe n'ukuri handi sukuri hamwe n'ukuri kugute ni kubera mu karere ka Afrika cyane tugiye kuraba si muri Afrika gusa turaraba no muri Aziya tukaraba no mu bihugu bya Amerika y'Epfo tubonamo ibyo twokwivuga tugiye kuraba mu byiciro by'imyaka y'abantu usanga muri urwego rw'iburayi canke ibi bihugu byo muri Amerika ya ruguru usanga abantu bakuze bafise iyo myaka bamwe navuga batagifise abasoda bafise inguvu bataracoka bafise mu mubiri bahangana n'iyo ndwara nshasha nibo benshi ni benshi ku buryo usanga mbere abarenze imyaka 65 hari naho usanga hagati y'ibice 22 na 28% ku ijana ariko iwacu ugiye kubiraba usanga ari 2.4 babaye benshi bakaba 3 ku ijana urumva ari itandukanirizo rininiya cyane nicyo gituma ubona abapfa benshi usanga bagaragara muri bino bihugu si ukuvuga yuko ari bo bandura cyane cyangwa iyo ndwara aribo yaje irondera murumva icyo bidakoreye ni kubera ubwo budasa bw'abantu kuko ugiye kuraba twebwe iwacu abantu tuvuge hagati ya 15 usanga bangana ibice 40 ku ijana hari naho mu bihugu bimwe usanga ari ibice 50 ku ijana ni ukuvuga yuko ugiye kuraba ibi bya demografi usanga imiterere no kuvuga uko abantu bameze muri iyo bihugu by'iwacu usanga benshi ari bakiri bato bagishobora guhangana nayo mugabo se kuvuga yuko ejo batuhava bagira ibibazo bakazana imwe ifise ubukana bundi bubibasira kuko turabona ko iguma ihinda rero kandi ibyo ni ibintu bisanzwe imigera iguma ihindagurika wa poli urahindagurika wa sida urahindagurika imwe niyo imigera bita virusi zigenda zihindagura kuko zikurikirana mu mubiri w'abantu rero ugiye kubiraba aha mvuga ko atari ibyo rero umuryango uca wumva yuko hamwe ugiye kubiraba mu bitigiri ukaraba n'abariko barapfa barimo wabyutse nibyo mvuga ugiye kubiraba kuri iyo ndwara nyende ingene ubukana bw'iyo ndwara bumeze urabona ko ruriya bakuze mvuga rutibagiye nabo bakiri bato
abayobozi b'ibihugu byo ku isi barenga 20 bashigikiye icyumviro cy'amasezerano mpuzamakungu yo kwikingira indwara zandukira na cyane cyane abantu benshi icyarimwe twari ko turavuga maladi epidemic muri ibyo bihugu hakaba harimo ibihugu biteye imbere n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere icyo cyumviro Dr. Com mukibona gute ni cyumviro cyiza bateye igikumu ku rwandiko uvuga ku byerekeye kwicarira ibiza bizoza muri kazoza mubona icyumviro cyiza
ngicumbiro abantu bakora muri uyu mwuga basaba kuko urabona nk'ubu baratebe tutiteguye abantu bacu babakozi baraguye ku rugamba batari bake kandi batari gupfa abantu nabo barabuze ibitanda noneho ubone ikindi kiza gisa n'iki turiteguye kubura igitanda mu bitaro kubura umuganga kuvura kubera yaraye ijoro n'umutaga atawundi amusubirira murumva ibyo byose ni ibintu by'ingorane bituma iki kiza kiduha icigwa gikomeye icigwa kimwe utoca impande mu gihe urabira kazoza k'abanyagihugu babo uvuga ni kuraba neza bakagira twita emergency preparedness and response plan kamiho mu gihugu ni ukuvuga kandi imwe niniya cyane irabira igihugu cyose mbere hakaba n'ubufatanye mu karere haba muri East Africa muri African Union kandi no ku isi mu rwego mpuzamahanga rw'amagara y'abantu rero bashize ku iki cyete bakagisinya ni uko bakozwe ko n'ibi tugize iminsi tubona twabonye bahagira bati ntibigasubire rero bahagira bati reka turabe ingene twushyiramo ingufu n'ubuhinga n'ubwenge kugira ngo tuzozitire tusare runeko niko natwe twoteza kubikora niko kwirwa turabirabira ku bandi murakoze
murakoze muri make cyane munsi y'umunota professeur Gilbert mwe muhavuga iki kubijyanye n'iki cyumviro fasha no kubijyanye n'igisata cy'ubutunzi n'uburyo bwo kwitegura ibi bihugu bigiye hamwe bigafatira hamwe imigambi imwe muri make
muri make ni cyumviro cyiza yuko ibihugu bikaza hawe kugira ngo bitegure kazoza kandi basubira kwitegura cyane cyane ko ibyo biza bishobora gutera bivuye mu gihugu bumwe cyangwa ubundi mugabo umuntu yovuga cyane cyane nuko hari ibihugu dusanzwe dusangiye imigambi n'ibihugu bisanzwe byo mu buseruka zuba barafite ibisata bimwe bimwe bashobora gushyira hamwe nk'ibisata by'ubushakashatsi yagize kuvuga n'ibyerekeye ama leta muri leta barashobora gutegekanya ibiza nk'ibi ibintu bitegekanya uburyo bwinshi nukuva yuko uko ibiza bizogende birashobora kuba byinshi cyangwa bigatera ahandi bituma ama leta ashobora kwitegura mu buryo bwo gukingira abantu babo cyane cyane biba bikeneye yuko haba ikigega kidasanzwe kugira ngo ushobore gufasha abantu batishoboye niyo ntumbero nibaza yuko mu kirundi cyoroshye umuntu yavuga yuko no gukingira bishobora kuja hamwe bikaba byiza kubera uburyo
murakoze cyane murakoze barabatumire Dr. Com ko nakuze yanonose ibyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi icyarimwe bita maladie epidemic mu rurimi rw'igifaransa ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yanonose ibyerekeye ubutunzi yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi twako turavuga ku kugene urugamba rwo kugwanyikiza cya COVID-19 rubandanya ku isi n'ingaruka cyo kiza kibandanya kugira ku byerekeye ubutunzi mu makungu na cyane cyane mu bihugu Kenya n'ibya Afrika ndabashimiye batumire ku kiganiro murakoze
turagushimiye kandi tugutse
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88
n'ibice 9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.